ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi mu Kirwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze bi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro mwisanga uyu munsi kwigenekereza rya 2026 ryo kwezi kwa mbere niho umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD washikiriza umunyapolitika zo kwitoza amatora atekanijwe n'uyu mwaka ku gitici yo mugambwe. Uyo nawe akaba ari Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru uyu mugambwe. Mu kiganiro mwisanga cy'uyu munsi twatumiye abahinga banonosoye ibibazo bya politike hamwe n'abanyamigambwe kugira ngo bagire icyo bavuze kuri uyu munyapolitike izewe n'abanywanyi mugambwe uri kotetsi kugira ngo higanire kibanza c'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatano ho amatora buca tunganirizwa. Mu kiganiro rero muri sanga cyo munsi turi kumwe na Innocent Bano akaba ari muhinga yanonose ibibazo vya politika. Mwiriwe neza Innocent.
Mwiriwe.
Murakomeye ngaho.
Ego.
Turi kumwe kandi na ambassadeur Isidore Mbayahaga. Mwiriwe neza ambassadeur Mbayahaga. Murakomeye?
Ego ni mure cyane.
Mu kanya kandi turi kumwe n'umushinga nta Isidore Rufikiri ariko mu kanya turamuhamagara kuri telefone. Tukavuganye mu kanya turaza kuba tumufite nawe kuri telefone ariko mu kurindi ariko dutangwe n'abashinga nta turi kumwe reka dutangwe kuri wewe mushinga nta Mbayahaga. Itorwa ry'umushinga nta Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru mugambwe CNDD-FDD mwajya kiriye gute muri ha yihansiguro?
Murakoze cyane nyakuba Frederic kuduha ijambo. Nibaza yuko nk'uko mukibajije mu mugambwe uri ku butegetsi hano mu gihugu cy'u Burundi ariwo CNDD-FDD barahejeje gukora igikorwa cyo gutora uzobaserukira mu matora y'2020 mu kibanza cy'umukuru w'igihugu azohiganirwa icyo kibanza. Twebwe rero nibaza yuko kumva tumwabyakiriye gute. Abarundi benshi batari bake babyakiriye neza kuko umugambi uri ku butegetsi iyo ukoze igikorwa nk'icyo ndata bibazo bibayemo imitima y'abarundi benshi iraheza ikagubwa neza kuko murazi yuko iyo umugambi uri ku butegetsi ugeze ibibazo burya saba uri murimo gusa baheza bakahungabana n'abandi baheza umutima wabo utagumaho uko n'ubutegetsi bwose babuhungabanye. Hanyuma rero twebwe ku ruhande rwacu imbere ya byose mbere twagomba tukeze abagumya bahanga b'umugambwe CNDD-FDD ubu bagiye gukora igikorwa twovuga yuko biteye iteka kandi bariteye n'umugambwe wabo. Icya kabiri abantu benshi bariko baravuga kandi bose bashobora guhuriza ko benshi ni uko mu by'ukuri abarundi benshi bakeje cyane cyane nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza kuko ahejeje gukora igikorwa gikomeye cyane mu by'ukuri aremeje abarundi, aremeje akarere, aremeje amakungu ndetse aremeje abasi n'abakunzi ko ari umugabo w'ijunja n'ijambo kuko atihindukije mu ijambo nk'uko yari yabivuze mu kwezi kwa gatandatu 2018 yari yavuze yuko muri aya matora y'2020 atazoheza ngo asubire kwitoza muraze ko hakurikira imvugo nyinshi cyane ariko mugabo murabona yuko mu gacerere kiwe yagumyemo ijambo yashikirije yaje akayishyira mu ngiro kandi twagomba no gushimira cyane tunakeze umukunyabanga yagiye gushyirwa imbere Evariste ndayishimiye mu by'ukuri abarundi benshi wadaye Bujumbura n'amabarabara ava igitega mu nzira ziri ngaha urenganye igisagara abantu benshi murabona yuko ari mu mabarabara hano hari umunezero mwinshi abantu benshi banakubanga biteze yuko ikibombo hariya muri bigere ko barimo urabona ko abantu baragihanga amaso rero abantu baranezerewe cyane urabona yuko kuba batangaje ko batoye mugumya bangaye ndayishimiye abantu bariko baranezerwa baramurindiriye mu mabarabara bigaragaza neza yuko rero amatora yagenze neza
murakoze reka duhe n'ijambo ndabona mushe ntahe Isidore Fikiri ashitse ngaha nkuko twabivuze Isidore Fikiri arongoye muhari Morena kabari Mouvement Républicain pour la Renaissance de la Nation mwiyoneza mushe ntahe Fikiri
mwiyoneza mushe ntahe Frederic
muraho murakomeye namwe
ego namahoro namwe nizuye ko mukomeye
ego ni haba hari ufise radio yuguruye yo gerageza akayugara cyangwa akayivuza buhoro kugira ngo dushobore kumvikana ndumva ko harimo echo reka namwe tubabaze ikibazo twabaje ambassadeur Isidore Mbayihaga itorwa rya General Evariste Ndayishimiye umunyamaga mukuru umugambwe w'ubutegetsi CNDD-FDD mwebwe mwajyakiriye gute muri ha isigonye
twebwe twaryakiriye neza ni byiza byiza kuri we byiza ku mugambwe wiwe byiza kuri Nkurunziza Nkurunziza yari yarebye yuko atazakwitoza icyo jambo yavuze arishitiye hasigaye ibikurikira lakini twavuga nari nayishimiye byiza ko abasangiye umuganga wizeye tukeje natera imbere
Moshe ntahe rufikiri mwokwegera telefone mukavuga cyane rwose ko tumva nabi umurongo ntumeze neza cyane mwokwegera telefone
sinzi ko umuntu umva kurusha sindabizi nabananiza ngaha
ubu ni byiza cyane rwose
umuranyumva
yego ubu turakumva neza ndabona ko murashimye rero oya ntacu ndabona ko mwashimye rero ko umukuru w'igihugu eka atadohotse ku ijambo eka yemereye abanyagihugu ikintu none musaba umushyira ntahe Evariste Ndayishimiye mu gihe yogira amahirwe agatorwa mu kwezi kwa gatanu ibintu mwifuza kwiyohindura nibi
mu gihe yogira amahirwe agatorwa izo yokora nizo zose nkuru nziza atakoze nicyo kimwe naho hotoga ubundi izo yokora nizo zose zananiye intwaro ya CNDD kuva itangura gutwara ikigoye naho bamutoye nicya kindi kuko aje ngo yinjire mu matora ahure n'abandi bazoza kwitoza ava guhina imigambo canke arabigenga mugabo ko twamye tubivuga ingorane nkuru n'ubu yashari yose ubwa mbere amatora agiye gutunganywa nkuru nziza ari bagitwara ari bari karatwara semi ni yiwe ku constitutionnaire ni yiwe guverinema iriho ni yiwe imbonerakure ni ziwe izo zose police documentation yiwe no kuvuga ayo matora naho atari nkuru nziza yitoje utowe ni umusendede ni umuntu wiwe ayo matora tukaba dutinya yuko atazogenda neza ibintu bigumye biri uku biri urabona turavye intureka n'ubwicanyi z'2015 turavye ubwicanyi bw'inyabwoko twagiye tubona bwaje mwaziya ntureka turaze abantu barenga 400,000 bahungiye mu mahanga turaze abantu barenga 1,200,000 bishwe bapfuye ku buryo n'ubundi turavye ingorane zose ziri mu gihugu n'ubu n'abantu babandanya bishwa umudugararo ubwicanye ubwoba biri mu gihugu ndayishimiye yarabisanze biruko biri kandi ntaje kubihindura kuko byose bibazwa nkuru nziza kandi nkuru nziza ntibagitwara gushika hatowe uwundi mukuru w'igihugu
ibyo bibazo byose
ndayishimiye cyangwa uwundi
ibyo bibazo byose turabigaruka ku mukanya
niho zikiri yego ndayishimiye yaratowe ni byiza nkuko nabivuze kuri we ku giti cyiwe turamukeje ni byiza ku mugambwe wamushimye ni byiza kuri nkuru nziza yemeye gukurikiza ijambo yemeye ariko urumva ingorane igihugu gifise ziracari zazinze
sinzi
rero
izo ngorane yereka turaziyaga n'abandi
yuko haba leta ufata kibazo canke y'agateganyo iri kuriye nk'abantu batandukanye imiryango itandukanye amashyirahamwe atandukanye bakaba batunganya amatora n'ahandi tuzoguma hahandi
ibyo bibazo byose mushyantahe
rufikiri
turabiyaga n'abandi ariko nagomba mbazi n'umushyantahe inosamba nawe nyine atubwire ukuntu yakiriye itorwa rya Evariste Ndayishimiye
jewe kubwanje naryakiriye neza kandi birerekanye koko ko demokrasi iriko iratsimbatara mu Burundi kuko hariho n'abandi benshi babandanya berekana ko bashaka kwiyamamaza batanga abakandida ubwo kungarutse ku mugambwe Sendi FDD ari uramutse igihugu nibaza ko ari nkuru nziza kubona bashoboye kumvikana hanyuma abagumya banga bagato bagashyiraho umuntu aza baserutira mu matora y'umwihangu bena
mushanaye ino sabado reka duhere jambo umuntu wa New Radio ijwi ry'Amerika Desire Muraho
yego
kandi kazina ninde Desire
mukundwa
mukundwa
eh
murafite ikibazo murafite icyumviro
ego reka gusamanze ndamutse abo muri kumwe bari ko bafasha kuremesha ibiganiro nibaza ko bose banyumva ku murongo n'amahoro
birakumva n'amahoro duga ku ijambo
ego mecane hanyuma nge gusa nago ndi muto mu myaka n'ibindi ariko nago mu manzi ndababaze gato imbega 1993 nibaza ko bari bahari kandi barabona ingene ibintu byari byifashe ntibabonye neza ko hageze amahinduka n'ubundi ata umuntu ayazibira mbega ko bafite amakenga ko ibyo byose bagira ko amakenga babibona ndazi ko nona twa seni kubayivuga bajya bose bategekanya gutegekanya amatora n'ibindi ntibabona abari bayagize abaribo cyo nibaza ko burya bajya muri se nibahari bo barafite ibyo bakora n'ibindi mugabo nkamwe imigambwe izoja muri aya matora biba yitunganije neza kabwa tutireka tutunganye ibyo tuza kugenda mu gihe ubwo bagute bavuga bati turafite abantu bagoje kuri tele kuvuga tuti ibi byose tubona byagenze uko byagenze kuri cyo nibaza ko nimba abarundi bose babona ko hari ibyo ubukeneye guhinduka ntabwo ibyo byo batera cyangwa bumve ngo havuye uhajya uriya nacho byokono n'uretse gutako bavuga tuti ngo zofata no kuraba ko kuko umunyagihugu wewe arafite intumbero yo kuzovuga tuti ndafite aho ngomba gushaka kuri ibi mbona kucanye kuri nibaza ko rero ngaho ibyo bonye ata bintu bibiri byo haba bituvuna ko umutima no gutera ubwo bahama kandi nimba mukuru w'igihugu yafashe iyo ngingo hama nkuko yifata kayishyira mu ngiro bwa mbere n'insinzi kuri we kuko gusezerana ushyitse ariko bibiri ivuga ngo tumubure icyo usezerana hama baru nabo bavuze bati umugabo yinukiza amukirago n'inzuza mu ijambo byagenze ko rero nabyo katubishime ahamye igikurikira turindire ko by'ukuri ibyo byavuye muri iryo kanwa kaminuza bizovamwo ikintu cyiza kalendari y'amatora iravuga yuko miyongera zitanu z'ukwa kabiri gushyira zitanu z'ukwa gatatu hatabaho gudepoza amadosiye ibyo tubabaza nk'igihe ibyo byavuye muri iryo kanwa kaminuza byavuye bihinduka bikavamo ibindi
nibaza
ko rero yego nibaza ko rero ko abo nibyo batera amakenga cyo ndazi ko indwara zaciyeho zose kuva mu tatu na bakora indwara ya cami gusa mu cyana gatatu habayeho indwara ya demokarasi ibyahindutse byarahindutse kandi gushika ubu bajya batuye mu tatu na cyano n'umunani batora kwikukira bagatora gukuraho ibindi bintu byari bihari n'ahandi n'ahandi
yego me
Desire
Mukundwa
warambe nibazo bihari
egume reka tushikirize abashigana cyo kumwe ico kibazo cy'amakenga mushikirije mukaba muvuga ko imigambo mu gihe yo kwitunganya neza ata muntu yogira amazinda reka tugaruke kuri kumushana Isidore sikirinwe yavuze cyane cyane ku byerekeye leta yifata kiwanza ico cyimubiro cha Desire Mukundwa avuga ko mu gihe imigambo yo kwitunganya neza ivyo byose bitokenerwa vya leta yifata kiwanza imigambo ikwiye kuja mu matora igahiganwa mu kivuga kwiki mukanya gato Isidore rufiki
imigambo yitunganije neza akayihurenganzira igahiganwa atabwoba atamudugararo isofamwo arundi bo vyemera mugabo izo navuze ne nubwoba nubu abantu bagifise na jewe ndimwo kubera yuko abantu bakoze ubwishanyi mu gihugu mu 2015 bakiri mu gihugu biganje abandi bica abandi babazizi ya politike canke iby'ubwoko bari ngaho cyane cyane abo bantu bitwa imbonerakure n'abandi bitwaje ibigwanisho mu gihugu bagabirije gukora mabi twumva mu byo bavuga twumva mu byo baririmba niyo bateye ubwoba mu gihugu igira kabiri niyo seni nta muntu yo yizera kubera uburyo yashizweho ariko biramutse bishyitse abo bose bigashyika yuko izo mbonerakure zishyira ibigwanisho hasi amahoro tukabona mu gihugu ko amahoro ari mu gihugu umutekano uriho biraboneka nta wurinda kubiririmba ntawurinda kubivuga
hanyuma
iyo seni igakora neza iyo migambwe mugani wanyu ikitunganya igashyiraho ba observateri bayo kandi ntibakomakomwe bakidegembya bagatanga raporo zabo neza mu muco abotogwa
yaba
umusendezi cyangwa uwundi w'undi mugambwe abarundi bagatekana nibyo nico bose bariko barizera
reka na ambasaderi Isidore Mbayihagagira ico avuze ko byashikirijwe na Desire Mukundwa eka nayo makenga muvuze cyane cyane imbonerakure hamwe na seni mwibaza ko bidashaka gutunganya amatora neza
murakoze cyane nagomba nimukunganira ntuzegegire yavuze yagombye mu bisanzwe gusa n'uwibutsa Mete Isidore amubwira yuko seni atari cyo kibazo ndetse yanamwibukije ati mu 1993 seni yariho yari yashyizweho na Buyoya kuko niwe watwara leta kandi mbazi yuko nawe abo bahiganwa bamuvuga nk'uko ariko avuga mu bandi atariko mugabo nticyabujije Frodebu yuko itsinda rero yashatse kuvuga ati ijambo si rya seni ni iry'abenegihugu nibo bazoca urubanza icyo ndamushigikiye nibyo hanyuma ikintu ugaruka ko Maitre Isidore nyine ariko aravuga ni ikintu cyerekeye ngo leta y'agateganyo cyangwa leta afata kibanza uko ariyo yobaho kugira ngo icishiraho iyo seni hanyuma yongere itegura amatora nyakubahwa Frederic nibaza yuko ikintu cya leta ifata kibanza nibaza ko itoja kudutwara umwanya muremure kuko mu bisanzwe ntigishoboka nawe nari kabivugaze ko bidakunda ibyo ntibikunda kuko murabona ikiringo gisigaye umukuru w'igihugu ahari n'amezi makeya ibyo rero nibaza yuko bidakunda kuko muribuka yuko mu bisanzwe umukuru w'igihugu yarateye akamo cyane abanyepolitike bari hanze aravuga ati nibatahuke baze bakorere imigambwe yabo abadakurikirana n'ubutungane baze bafatikane n'abandi kujya mu matora icyo rero nibaza yuko atawo habacyita yuko bariho kugomba gutunganya amatora mu kinyegero cyangwa mu gifuri umuco ukwiye n'umwanya ukwiye abantu nibaze uko barawuhawe mugabo izo n'imvugo za politike ziba ziriko ziravugwa n'abantu cyane cyane baba bagomba kuba baratangiriza kugira ngo bazoronke ibyitwazo byo kuvuga yuko ibyavuye mu matora abarundi batovyizera
ikibazo cy'amakenga ashikirije imbonerakure
nibyo nagomba kuvuga kuko yavuze seni avuga kuri konsiyoneri avuga na leta ko n'imbonerakure icyo nibaza yuko ikibazo cy'imbonerakure ndamaze kugishikiriza n'abandi baramaze kukivuga nibaza yuko ikibazo cy'imbonerakure n'ururirimbo rushaje abantu batoza baritwaza kuko imbonera kure turazibona ngaha turabana turakorana ni nabantu n'izina ryahawe urwaruka ruri umugambwe runaka nkuko no muri Morena nibaza urwaruka afisore shobora kuronka izina ryago icyo se kibazo kihari mugabo nibaza yuko imbonera kure avuga ngo ziragabirije yuko zotuba amatora ntibikunda ntabyo tubona nta bimenyetso tubona ngaha twe turi mu gihugu kuko aho ubona bari gusanga ari na benshi mwisanzwe usanga barize yuko amajwi bafise akwiye ngoma yuko ngo zose ni nziza nkuko nama ndabivuga arashobora kuba imwe canke zibiri canke akagwi kaduka kagakora ibyaha runaka ibyo byaha rero ntibikwiye guca byitirirwa abantu imiliyoni zitatu canke zine n'ibyaha byakozwe n'abakozi b'ikibi bitwa banaka amazina ari mu burangamuntu bwabo icyo nibaza yuko kitogaruka kugira ngo kize kirasamaza abantu nagomba no gusoza kuko yavuga ati twihweje abishwe muri 2015 tukihweza abahunze agati y'akazi na muntu kabaye ukoye yakuba Federic mwemo twigisha tube turavugana ukuri iyo abantu bariko bavuga ibyabaye muga ntibigera bavuga abantu ni bande bafashe urwaruka rw'abanyeshuri urwaruka kurasa kuko abo bantu ufashe umwana atazi ikintu na kimwe kandi ugafata umwana w'abandi rwawe wamuhaye viza wamaze kumushikana n'umushikana ugaca usiga ugomoye abana b'abantu ukabahenda kugira bagaburira umuceri kugira abo bagira amabariyeri mu ibarabara maziwe morute muri wa muceri ugateka isafuriya y'ibiro bitanu baca utekana n'ibiro bitatu by'urumogi nyakubaha Frederic urabye amavuriro ari abantu bagwaye mu mutwe ngaha yuzuye ruyagwaruka none wombwira ko ruyagwaruka wagaburiwe na sende defidete wagaburiwe na nkuru nziza
ayo makuru y'urumogi
ntibagomba yuko tubivuga reka tuvuga n'ukuri abantu igihute kimeneke mugabo cy'abarundi bakeneye
ibyo bibazo ndabona tubigera kwa ko
kandi amaro nta handa zova nuko abantu bareka amato sinka zo baciye amabere no mu 2027 amatora yonda mugabo abantu bareke dusinzire cyane dukore dusinzire abana bige hanyuma iterambere ry'imbere mugabo ndigo tubyura utuntu
ego mereka dekana numushera hino samado na wenyene agicavuze kujashikirijwe na Desire Mukundwa umunyu wa nyuje ujya Amerika mu kanya gatana barakana akanya kibuta cyane
eh ni baza ko amatora ni baza ko Burundi bwamaze kunjira mu demokrasi ibyo ntama ibyo amajambo ni baza ko amajambo amaze gufaza igikuru nuko abarundi nuko abanyamigambwe bamaze iminsi bicarana bakaraba inyana bagira fede gutubwira amatora zogene neza cyangwa kwifuza nuko gusa abarundi bo kwitabira amatora nkuko mugambwe CNDD heje gutanga umukanda wabo n'abandi bafite abakandida batangi hama tuje mu ihiganwa uzotsinda azoramutse Burundi abaramutse Burundi ku barundi bose azotwarira abarundi bose hanyuma ibyo bintu by'abanyapolitiki bamwe bamwe bagifite mu mitwe bashaka kuza barazana amazina nkuko metre nkuko ambasaderi Isidore yavuze tumenyereye ibyo by'imbonera kure z'ibiki aya n'amasanso mugani wiwe yamaze kurengana abarundi ahubwo bakwiye kwitoza kubwinshi bakwiye kuzana abakanda benshi amahigano bakazana imigambi bateza guha abenegihugu abenegihugu bakabatora bakurikiza imigambi hanyuma nkuko ikiganiro abantu bavuze ko cyari kijyanye n'ibyo byo gutora mu udoserutse umugambo senze kugeze mu matora twemirije igikuru nashaka kuru cyane nkuko meta yivuze gushima nashaka kubanza gushimira nyen'icyubahiro mukuru w'igihugu kubona yashoboye gushyira mu ngiro ibyo yiyemeje akereka abarundi amakungu ko yanagendera amategeko naho abantu bamwe bamwe bashaka kuza bazana icyo no kwita
ndabona kanya kariko karihuta cyane rwose mushiya ntahe ino samba noreka duhe ijambo uwundi munywanyi Laurent muraho Laurent
yego ndabumva
muri hega Laurent
ndi mu nkambi Mahama mu Rwanda kabisa mu nkambi y'abarundi iri mu Rwanda Mahama
kandi kazi rakawe ninde
niyo nizerora
niyo nizeye duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo
ngiye rero ikintu nambere ndashimye kabisa uwo muntu Evariste ndashimye batoyemo muganga CNDD ariko ndasaba yuko twe natwe tuba turi mu buhungiro cyangwa mu nkambi ntabwo tuba tuzi ibiraho mu Burundi ko biba bihagaze niko bimeze nasaba yuko kabisa amatora agiye kwimiriza bamutoye cyangwa bagatora n'abandi bantu mu yindi migambwe bazashira ikintu cy'ambere kutaki munzi nico cy'ambere kabisa bata ico cyo kintu cyo kutaki munzi yaje kize imbere bakadutaza tukatayi wacu za gukora iwacu kuko umugutu kuko ariko cyo kiri gukora ibintu hanze igihugu nagari wacu tuguteza imbere igihugu cyatari cyacu ugoro cyasa yuko tukayi wacu tugateza imbere imbere cyacu twagiye kitwagikorera kuko n'umuntu imbaraga imbaraga ziri gudukirana turi gusaza bamwe ari gusaza ari wahuza ari umwana ari gukora gusaza tugafaka tugatayi wacu tugakemura ibibazo biri mu Burundi wacu kabisa tukubaka igihugu cyacu nibyo ndigushaka nibyo ndigusaba ubusaye barawese abari ngo basendeze kidete cyangwa n'ubundi muntu aza buri kigihugu cy'u Burundi agatasi muntu nicyo ndikubona ndikwifuza cyane nicyo kiri imbere kuri ku mutwe wanje.
Murakoze Laurent Nionizeye kamo Laurent Nionizeye ateye mushana hino sa bano mukavuga kwiki
kuri iryo jambo avuze ni jambo rikomeye cyane kandi ako kamateye nibaza ko umuntu wagatera n'izindi mpunzi ziri hanze zigatahuka mu gihugu hanyuma abategetsi nk'uko bamye bivuga biraza yuko ataburyajya burimo abarundi nibatahuka bakije gusaba nta wundi azobakira igihugu atari bunyine baza kutubaka ibyo bintu asikije rero niyumva amahoro mu mutima hanyuma yizere ko u Burundi ameze neza nyizere by'abantu bagoma bavuga ahubwo nibyashoboka araba kubitire mu Burundi araba inyene hameze hanyuma aho mbere nabandi batabuke mu gihugu baze kubaka ibyo gucapa nta handi hantu bazoronka ubukiriga atari mu gihugu cyabibaruke ninacyo gituma n'abategetsi bazotorwa basasa natwe nyene turi hanze dushatu basatu ati yageza murabe abantu bose bahonde inyene boza kubaka ibyo gucapa abantu babahenda bababwiye ati mugume hanze nibaza ko ariko babicira ubuzima bwabo ahubwo igikuru nuko abarundi bose bari hanze bashaka gutaha bakaza kubaka ibyo gucapa
maître
icyo dusaba nuko ibishoboka byose byakorwa mu Burundi kugira abatahuke neza atamita imisimba bongera basubire mu ngo zabo.
Maître Isidore Ofikire kamo Laurent Nyorinze ari mu kampi mahama mu Rwanda mu kavuga kwiki
nakamo kumvikana umuntu wese wakunda mahoro umuntu wese yifuza cyane cyane umuntu arimo abantu bari mu buhungiro yifuza gutaha bagataha mu gihugu gitekanye mu bihugu kiri mahoro nta bindi navuga nanjye ndamushyigikiye kuko nanjye najyewe ndahanze hanyuma icyo nagomba kongeraho kigufi gusa ni uko muri izo abo twariko turaganira bavuze jyewe izo navuze sinabivuze ngo duharire cyangwa ngo duterane amajambo kuko izo tuvuga byerekeye igihugu n'intwaro n'ibintu umuntu niyo iyo wagize amajambo turaba umuntu n'abantu ibiriko birakorwa ntituraba iby'amajambo turiko turavuga jewe ndashobora kuvuga amajambo yose shatse uwo ndakavuga yashatse mugabo byerekeye umutekano amahoro mu gihugu ibikorwa mu gihugu ibyo ntibivugwa mu majambo ntibikwiye ko umuntu avuga amajambo gusa ngo hari amahoro atayariho ngo ni nk'uko uva n'unduri yagwa itari iragwa ni ukuvuga rero ibyo jewe nabo turi kumwe turiho turaganira ngira rero twese dukeneye amahoro mugabo umwe wese akamenya ko aronka amahoro uwundi ayafise
byiza
nizo navuga kuvuga ntituvye ngaho bamwe ngo tugire propagande y'iki cyangwa ikiriya jewe sindiko ndiyitoza ariko jewe nshaka amahoro y'abarundi bose baba ari hanze n'abari hagati mu gihugu hanyuma amatora agende neza uzotorwa atogwe mu buryo bwiza umutekano kuri bose hamuni bo amahoro n'umutekano tuje nkaho tugira amapropaganda ekwiyeza siko ndiyeza jewe ashobora ndiko ndasaba yuhu itekana
ambasaderi Mbayihaga kugira ngo impunzi zitahuke mu Burundi impunzi z'abarundi cyane cyane zahungiye mu bihugu bibanye nkuko Laurent Nionizi abivuze ikintu cyo gukorwa kugira ngo izo mpunzi zose aho ziri zumve ko zoba zitekaniwe zitahutse ikintu mwose aba bategetse u Burundi muri iki gihe eka n'abazofata ubutegetsi mu mezi ari imbere nibi
murakoze cyane ibaza ko ntaja kure cyane y'ibyo bagenzaje basivuze ko ibyo Laurent Nionizeye yashikirije ari imahama mu Rwanda urumva ko bizi cyumviro cyiza cyane kandi n'igisabo cyiza yasabye abategetsi mugabo nibaza yuko
atari gishasha kuko leta y'u Burundi murazi yuko imaze igihe kirekire ikiratera kamo abantu bagomba guhunguka yuko botahuka ndetse niba ntihenze ndazi yuko menga ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu baragerageje kurondera n'imiduga ishobora kunguruza impunzi bishatse aho bashobora gushika bakabazana bakabashikana mu mihana yabo ku buryo mbere nibaza yuko leta y'u Burundi yaravuze yuko abantu bose bahunze ibintu byabo basize ku mitumba byocungerwa neza ntihagire umuntu ikikamukiza ngo abikoreko abamaze gutahuka rero urabona yuko babishikiramo kandi bahora bavuga bagashima yuko basanze ibintu byabo byaracungerewe umutekano rero nkagomba kuvuga yuko narora ari mahama nibaza yuko gutahuka ku bushake bwiwe ata kibazo kirimwo leta y'u Burundi n'abarundi abarundi bose barigishijwe yuko abahunze bose atari babi mugabo ugeza kwahunguka bamwakira na yompi ndetse leta ikabanza ikamufasha n'ubuzima ingene butangura mu gihagarutse rero nibaza yuko bamaze kumva kamo abategetse ko n'abarundi radio nibaza yuko bazofata ingingo zibereye kuri icyo cyifuzo cyaroro
Tubibutse nti mwese ko muri kamera bandanya kumviriza iradio hijwe ijya America turi kumwe na Edi muraho Edi
amahoro
muri hega Edi
neza turi mu gisaga cya Bujumbura
kandi kazina ninde
Edite bise ni ziga na watazira neon
yego duga ku ijambo kibazo ki umvira
je ni nyinterano
yego
no sawa ko umukuru w'igihugu yotogwa muri 2020 yoba ari umukuru w'igihugu atwarira bose aramira amahoro n'umutekano mu gihugu kandi akanafasha n'impunzi zahungiye mu bihugu bitandukanye muri Afurika ndetse n'i Buraya yifuza gutaha kugira dushikire mu byabo no mu babo kubera hari impunzi nyinshi zimwe nko mu gihugu cy'u Rwanda mahama iyo benshi batahutse bamwe bamanza kubashikiza ahantu bakababaza iyo bahura muga tukabona ko abahunze bava muri Tanzania bobo baza neza tugasaba ko nabo bahunguka bava mu Rwanda boza akabafata nk'abarundi bene wacu
murakoze Edi nyuma y'umukwezi kwa gatanu yo asaba yuko yotwarira abarundi bose ikintu mwebwe musaba umunyapolitike azotsinda amatora ku giti cy'umukuru w'igihugu ni nk'ibihe ibintu umuntu yoshira imbere n'ibi
Jeni waza ko umudo wese mu gihugu azaba ari mu Burundi bwa mbere hanyuma agashyira neza abarundi bose nk'uko aje kubivuga nk'uko bitegereza kugenda umukuru w'igihugu atwarira bose natwarira umugambi wamutoye ntadaba wamutanze babatsinze arabatwara kandi akabatwarira akabatunganiriza nibaza ko n'umukuru w'igihugu azotorwa ari mu iyo ntumbero azotunganiza abarundi bose akazana ibintu bihumuriza abarundi bose hanyuma abarundi bakabandanya igikorwa cyo guteza imbere igihugu cyabo hanyuma no kumvikana ibyo nibyo bintu bikomeye cyane amahoro mu Burundi agasasagara hanyuma igihugu kikabanyendwa abantu bakidegembya nta kibazo na kimwe gihari nico rero nabazoza bobandanyiriza kuri aya mahoro twari tumaze kugera ko iyi ntambwe ya demokrasi ahubwo bagakomeza cyane kugira Uburundi rubandanye imbere
nico
no kwifuriza abategetsi bashasha bazabaze gusa
Maître Isidore Rufyikiri ibintu mubona ko umunyapolitiki wese azotorwa mu kibazo cy'umukuru w'igihugu yoshira imbere n'ibihe ku bwanyu mu majambo make
Jwe ibintu mbona nuko nama ndabivuga nuko ubwa mbere ugarukana umutekano kuri bose mukuraho utayoboka bucanga utayoboye n'umugambwe watsinze uba watsinze ikindi nacyo ni uko kiriya kintu cyitwa impunite ni ukuvuga abantu bakoze ibyaha abaribo bose izo zose bavuga ngo 1994 n'imbere yaho abantu bakoze amakosa mabi yatumye igihugu kigera kigeze arakurikirana ashobora ubutungane bwiza bwigenga kandi bushoboye gukurikirana gutunganize abarundi benshi atashobazira kiretse gusa yuko kuba bakwegewe mu mpamyi batagwika abantu bakeya igihe cyose ahantu ariko baritunganya bagakora mpamyi hanyuma ugasanga bakwegeye abarundi bose mu moko yose no mu ntara zose. Abarundi benshi bakeneye gusubira gusubira mu mahoro bagatekanirwa kandi igihe kirekire tukaranwa n'akanya ko kwiteza imbere. Abatumye gushononekara iyo myaka yose intaha ikabatororokanya ikabakubita inkoni mu gahanga bakigirwayo bakabigiza inyuma y'abandi kandi
bagatekana.
Twagize ubutungane buke gihugu haba ku ntwaro sibe ya senetede haba ku ntwaro ya senetede izo jembo ibindi byinshi zo gukurikira sinasubira na byo bizohugura
yego me reka tumwende ijambo ambasaderi Isidore Mbayihaga namwe ibintu mwebwe mwusaba kuvyoshirwa ku rutonde rwa mbere n'umutegetsi azoronka amahirwe yo kuba umukuru w'igihugu inyuma y'amatora ni nk'ibi.
Murakoze cyane no kunganira abagenzi banje ku byo nifuza ko uzogira amahirwe agashyirwa imbere n'abarundi kugira barongore nk'umukuru w'igihugu. Ibyo yohindura cyangwa icyo mwiteze ko mu by'ukuri nka jewe mba hano mu gihugu hariho umugenzo mwiza wari umaze igihe kitari kirekire utanguye kandi mbere utangujwe n'abarongozi kuko watangujwe na nyine cyubahiro mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Hariho ibyigwa byitwa moralisation, ni ibintu byo kugenda bigisha abanyagihugu b'ubwoko bwose intara zose bagenda babigisha inyigisho zibomagura mu bisanzwe ibihome byatandukanye abantu n'abandi, ni ukuvuga ikintu cyitwa amacakubiri y'amoko muri kino gihugu cyasa n'uko kiriho kirafutangana mu mitima ya benshi kubera abategetsi bashyizemo umwete mwinshi bakabona yuko yariyo virusi yatumye sosiyete y'abarundi banabi. Ubu urabona yuko abantu bariko baratahura kubana nk'abavukana nk'abarundi kwezo nyigisho umukuru w'igihugu yaragize iminsi ariko aratanga. Twe tukibaza rero yuko n'uwo mukorera mu ngata yoheza akabona ko icyo kintu ari urushinge rwariko rurategwa abarundi kandi ruriko rurakeza igihugu agaheza akabandanya akegera abarundi akababwira yuko ataco dupfa ureze cyo dupfana. Icya kabiri ni ikintu cyerekere yuko kiva muri izo nyigisho nyeza z'imizi zitangwa ni ikintu cyo kubwira abarundi umuco wo gufashanya, umuco wo kurabana mu mahigwe no mu magogwa. Nyakubahwa Frederic, urabona muri ino minsi muri kano karere hariho amasanganya y'ibidukikije ari karaba ava ku myuzurira no ku bindi. Ubu urabona yuko abantu bose iyo hageze abagize ibyago nta uraba ngo nabo bwo kubuhe, urabona ko abantu bose buye begeranye duhuzu bakegeranye utwo kurya bagaheza bagashira bene wabo n'umutima w'urukundo. Ibyo nta handi byari kuva yaba uburongozi bwakora nk'uko ubwaheze kera nk'uko metrovic ari karavuga butandukanye abantu n'abandi. Ibyo ntibyari kuba ikiro nigaza yuko ariko twiteze cyo kwitega yuko uwoza yoza aramubyeyi b'abarundi bose yoza aramubyeyi yubakira bose arongora bose agira ubutungane kuri bose. Ikindi nuko yogwanya ni ikintu cyerekeye ubushomeri. Ubushomeri mu gihugu nibyo butuma abantu biyumvira nabi abantu kutagira icyo bakora. Ikibisigaye nuko twoheza tukamusaba yuko aya mahoro n'umutekano bihari yoshika abitsimbataza gusumba kuko murabona yuko mu bisanzwe nubwo bamwe bavuga yuko mu Burundi umucanga uri kuraka mu by'ukuri abongera ntabyo bahaze cyane. Ubu uye uno munsi hasumba ejo umutekano hari urasumba wahoze. Abarundi bararya bakaryama ugomba gukubitira mu ntara hagati bugorobye mu ijoro umuntu aragenda ubudoge atangorane. Tumwiteze ko amahoro n'umutekano nuko yoba umuhuzo w'abarundi bose.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza radio nk'ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Ndikumana. Muraho Ndikumana,
mwaramutse ngaho ku ijwi rya Amerika.
Mwaramutse neza, muri hega Ndikumana?
Jende mugihugu cha Tanzania mu nkambi ya Nyarugusu.
Yego me. Murakomenga aho.
Mu nkambi ya Nyarugusu dusanze ibibazo n'uwo amasasi yaravuga barabishe umwana w'umukobwa n'abandi batatu bakomeretse n'umugizi atunga yasahuwe.
Bakoze iryo bara boba barafatwa.
Abasubira iryo bintu by'ubwicanyi ntabwo nigeze yashoboye gufatwa. Mugabobwega uyu munsi ko turavugana amasohozi atariko arabandanya n'abajeje igipolisi cya Tanzania.
Egome tugarutse ku kiganiro naho murafise ibibazo cyangwa ivyiyumviro ku mutegetsi araye izigiwe n'abanyamugambwe ba CNDD-FDD kugira ngo azohiganwe ku giti cy'umugambwe mu matora yimirije.
Murakoze cyane kumpa umwanya wo kuvuga ku byerekeye uwo mukandida mushasha twaronse mu gihugu cyacu Burundi. Ibi bintu kandi cyane tubirindiranye igishyika kuva na kera. Manda ya gatatu yagiye barayihagira yagiye uko gushika uyu mwanya. Akajagari n'ubukene kugarije umunyagihugu Burundi kubura akazi byugaje umunyagihugu ari mu Burundi kutagira imigenderanire n'ibindi bihugu byugaje igihugu cy'u Burundi ntivyari kubaho. Iyo CNDD-FDD ku ntango ya politiki yayo ya manda ya gatatu, kuko muri CNDD-FDD isanzwe ifite indongozi nyinshi zize kandi z'amateka imboneza zizi ivyerekeye kurongora igihugu. Iyo kijya gihe barekura igihugu bagahanahana ko batangwe kubwira uyu munsi bakoze ikintu cyiza. Turabikinye cyane uko umugabo CNDD-FDD wikubita agashi uyu munsi ukabutaza umukandida mushasha. Murakoze.
Murakoze Ndikumana. Inosambano mu kanya gatoya cyane rwose ibishikirijwe na Ndikumana. Arashima ko habaye gushikiriza abandi bakandida muri uyu mugambwe. Yavuga ko hari incabwenge nyinshi duga ku ijambo.
Ni bazayo uko ibi byagiye bikurikije intumbero y'ingene umugambwe umeze n'ingene amategeko atunganije mu mugambwe. Hanyuma nibaza ko atana hamwe kuva umugambwe CNDD-FDD gushika ku butegetsi wigeze honyanga amategeko warakurikije amategeko. Ibyo bya icyo kibazo cya manda nitwo kigaruka kuko ni ibintu biriko birasamaza aho gutse twakora ubu ni ukuraba amatora yimirije. Icyo twakwifuriza uwo mukandida yashyikirijwe n'umugambwe CNDD-FDD ni uko mu gihe yotorwa Abarundi bakamusha icyo yokora ni uko yokorera Abarundi bose hanyuma akabandanya gutsimbataza amahoro n'umutekano eka agasongeri akabandanya ikivinye n'icubaye umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yarageze ko kuko cyari ikivi gishimishye cyane. Hanyuma nawe akazokoreka Abarundi inyuma ya manda yiwe icyo azoba yashoboye kubagira. Hanyuma bishobotse ko ashobora kumwongera bakamugomwa cyane hari n'abandi bakaza. Turi mu twinjiye rero mu nzira ya demokarasi. Nibaza ko ari uko bitoza kugenda kandi nibaza ko umugambo CNDD-FDD ariko wateze wabigenjeje. Mugabo nuko ikibabaje nuko hariho abantu bamwe Abarundi bamwe batashoboye gutahura iyo ntumbero bagaca bashaka kuza barabigereranya n'ibihe ibihe twari Abarundi bari babayemo. Hanyuma ikindi nashaka kugusaba nuko Abarundi bose mu gihe umuntu yaba ashimwe mu bakandida bazaba batanzwe agashimwa kugira ngo bashobore kurongora igihugu, twabasaba ko n'Abarundi bamushyigikiye. Hajya ushyigikiwe niho ugira n'ingufu kugira ushobore kurangura ibyo bimwe by'ingwariza barasaba. Mugabo nibaza ko hari Abarundi bagifise akantu bavuga ati umuntu bamutanze wajya gutangira umugambi oya bamutangiye Abarundi bose. Nicyo gituma Abarundi aho bari bose bokwishima ko bafite umurongozi ubarongoye hamwe ubarongoye bakamushyigikira kugira barabe ko imigambi afise ashobora kwishyira mu ngiro. Nacyo gituma rero nsabye Abarundi bose inyuma y'amatora y'uyu mwaka Abarundi boshyigikira abazaba bashoboye gutorwa hanyuma imigambi ibyo bifuza bakabirongora bafise abategetsi biyumvamo.
Ego tuyutse nshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio nk'ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Hussein. Muraho Hussein.
Alo,
muratwumva Hussein?
Alo.
Ego me niwe nuje kure y'iradio kugira tukumve neza Hussein.
Ndabumva gusa nuko ahantu hasa nko hatakuza cyane.
Egera kure cyane gose amo.
Unagiye ku ruhande.
Yego, urafite kibazo, urafite cyumviye. Uri hehe ubwa mbere na mbere?
Njyewe ndi muri Mozambique.
Yego.
Ariko nk'abandi mu Munyarwanda nyine.
Yego.
Twabonye nyine twagumye dukurikirana biriya byabaye mu Burundi ya mpinduka yabaye.
Yego.
Ariko biraboneka ko ari nziza, nibyo rwose turabyishimiye, burya ibintu uko bi kubera ko hagiyeho undi muntu mushyashya. Alo,
ntihagiyeho umuntu mushasha yatowe kugira ngo aze ahiganwe matora?
Urya ni mushasha azasimbura perezida wari uriho.
Yego.
Ibintu birashobora kuzahinduka mu Burundi rero ugasanga bibaye neza cyane kuruta uko byari bimeze.
Yego.
Kubwanye niyo mpamvu numva birashimishije cyane pe.
Murakoze Usena.
Ehe
bona mwe. Mbe kato kuri mwebwe mushana he Isidore Rufikiri bashinga nebatya ka mundi kumana na Usena basana ba nezewe cyane gose yuko ika hagiye kuba ubundi mu tetsi boshasha hakaba bavuga rero ko ika ihinduka ryiza cyane gose ritandukanye nibi byari byarabaye mbere. Hari ico mufite muvuga ku byumviro by'abashinga nabi babiri mu kanya gato cyane gose?
Oya, yana ishimiye cyangwa undi wo muboni mugambwe azoja imbere y'abarundi agatsinda amatora arazoheza atunganya ubundi neza kurusha uko bumeze ubu, kuko ubundi bumeze neza naho harimo bamwe bariko barasasira ariko birumvikana. Dukeneye yuko ubundi bugaruka amahoro, ntabivuze yaba yari ndayishimiye azokwishimirwa n'abarundi akagirwa perezida, yaba ari uwundi ko muri mugambwe cyangwa wigenga azokwitoza akaba yatorwa kuba perezida, tumwifuje ko yatorwa neza agatwa akazanira naho abarundi. Igihambaye gusa kuko nabivuze ni uko yaba atorwa ari nayishime cyangwa uwundi, amatora azotuma batorwa yotunganywa neza ku buryo atabaryawangura, atabwoba mu gihugu, atamudugararo, ataterabwoba, amahoro akaza neza ku mugaragaro abantu bose babibona. Ikizi kiraboneka n'ikibi kiraboneka. Nibyagenda neza twese tuzaba tuyibona, tuzabikomera amashi. Nibyagenda nabi twese tuzaba tuyibona, tuzabitera ibyatsi.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Venant, muriwe neza? Venant, muratwumva? Venant, ndabona telefone ya Venant isa n'iyacitse. Reka tugaruke kuri ambasaderi Isidore Mbayihaga nawe nyine agira icyo avuze ku byashikirijwe na Ndikumana na Hussein. Barashima ko habonetse umutegetsi mushasha, bakavuga ko bitandukanye n'ibyigeze kuba mu myaka iheze. Duga ku ijambo
mpere kuri Ndikumana ari Inyarugusu. Icyambere numva nuvuga ni uko twubuhoza imiryango yabuze ko hari abantu bapfuye, nuko hari abagwizatunga bari kubamererwa nabi. Cyoye nibaza yuko twubuhoza iyo miryango, kandi yavuze ati ni byiza ko twaronse umuntu azoza gukorera mu ngata warongo igihugu. Yabihurije ko n'uyu ari muri Mozambique avuze yuko hamwe atsinze amatora uyu mukanda batanze. Evariste ndayishimiye ko biteze yuko ibintu byobandanya bihinduka mu buryo bwiza mu gihugu cy'u Burundi. Yakandi namwe twifuza yuko ibintu bitosubira inyuma. Twifuza yuko nuko abandi babivuze abaye Evariste ndayishimiye abarundi bashimye kuko nkuko mubizi yatowe mugabo yatowe n'umugambo kugira azoje kuserukira mu mahiganwa y'ikibazo cy'umukuru w'igihugu. Ni ukuvuga ntazoba ari wenyine, donko bazoza bose, umwe azazanye ibyivugo canke imigambi ayishyira imbere y'abenegihugu, hama baheze bahitemwo uwo bumvise ashikeje imigambi abenegihugu bashaka. Rero twibaza yuko ubuye ingene ikirere cy'amatora kimeze mu Burundi n'ingene ibintu byari byitunganije ngaha, bibaza yuko nk'uko uyu yabivuze yari muri Mozambique bibaza yuko ibintu bisa neza gusumba uko byasa mu minsi yahera tukibaza yuko amatora azogenda neza iyo tubaza yuko ari we atowe umuntu yitegereje aho yagiye arakora imirimo kuva inyuma y'ibihumbi bibiri na gatatu amasezerano y'Arusha amasezerano yo guhagarika intambara bayashyize ku mukono ntacobuza cy'uko umuntu yokwizera yuko abandanije nk'uko abarundi bamuzi bashobora gukora ibikorwa bituma abarundi bamererwa neza
gusumbaiyotubaza
yuko rero
sozera
nariko navuga nti rero nta kindi twe tubona yuko abanyepolitike bose bifuza amahoro bakunda Burundi n'Abarundi nta yindi mvugo bakwiye kuvuga uno munsi atari uko botegurira abanywanyi babo kujya mu matora nta yindi nzira n'imwe ihari ishobora kuzanira Burundi amahoro ishobora kudasubiza inyuma igihugu mu bihe tugezemo uretse yuko tujya mu matora twese dutekanye kandi tukaba twiteguye kuzosanganya canke gushima tugashima ibivuye muri ayo matora uwatowe tugaheza tukamuyoboka twese tukamwubaha agaheza akabera umubyeyi abarundi bose hanyuma natwe tukamufata amaboko mu bikorwa by'iterambere nico mbona yuko abanyepolitiki bagerageza imvugo zijyanisha cyangwa zicanishemo abantu bakazireka inyungu zabo bakazireka bakarondera inyungu z'igihugu zimaze kuboneka umwe wese bakazoheza bakamuha ibimukwiye mugabo abarundi bishira bakizana
icyo
tubona yuko twuvuga tugomba kunganira abajya bagenzi bacu babo
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Eric muraho Eric Eric muratwumva duga ku ijambo ikibazo cy'imvira mu kanya gato ndabona umwanya wihuta
ugume icyo nashaka kunganira ni kunjyane n'itogwa ya Evariste Ndayishimiye kugira ngo azashobore gukira abarundi mu matora nirije bwa mbere mbanje gukeza hanini wasowe nange gukeza zambwe sende zesibe kuba washoboye kwerekana ku mugaragaro neza Burundi ni intambwe ishimishije kuri rusange ku Barundi bose hanini tukaba twifuza twebwe muri rusange nk'Abarundi yuko amatora asimirije yoba amatora hanini yoba mucyo ntabe mwo utumenge nk'utwagiye twibona kiza amatora heze hama ndetse tukifuza yuko yubatoza hanini yoba akarorero hanini ku bijyanye n'itunganywa iterambere rusange ku bijyanye n'itunganywa rya education n'ibindi n'ibindi yego hama hafite bwambesendede tukaba dushaka kuzika hanini muri rusange waka yuko bushobora kubyitwaramo neza ko ibyabaye muri demitize nibaza yuko twabifite n'ikibyo gikomeye cyane hanini ugwaruka tukifuza twongera duhimiriza ugwaruka ko bashobora kugerageza kwitwara mu matora ahimirije neza yegomwe mu majyambo make bashobora guterera hama haba mu sitarisi ku Burundi nibaza yuko abagiye barategeka ibizibi ku Burundi abasivili ni bake cyane ko abarundi twabizi ba Evariste n'umujenerali kandi nibaza yuko umubyeyi yagiye arangura muri sahisi cy'igihugu barundi barabizi twese muri rusange tubizi tuvuga yuko kahise hanini kutubera inyigisho ikomeye kugira ngo dushobore kumenya ingene twakwitwara muri izo twimirije
murakoze Eric Mbega nitwabaje muri hehe Eric muri hehe Afrika y'Epfo murakoze Eric reka ndabona hasigaye nk'iminota itatu n'igice kugira ngo turangize ikiganiro nashaka nsabe abashinga ntahe turi kumwe bagira icyo bavuze ku kibazo cagarutse cyane rwose ikibazo cy'amatora yatunganywa neza n'ukuntu abarundi botora icigwa torikirwa muri kahise kurundi kugira ngo amakosa yabaye ntazasubire kubari ka dutawure kumushya nahe mbayahaga ambassador mbayahaga mukanya gatwe cyane gose umuntu umwe ivyo bibazo nibazo nkura mutima byashikirije cyane gose mu bivuga ko iki kugira ngo amatora izigirwe na bose hokorwa iki kugira ngo abarundi bigeze neza muri amatora hokorwa iki duga ku jambo umuntu umwe
murakoze cyane ngiye navuga na wushikana Mwisangwe yuko kwa nukura wa yuko wiliko wila kogwa ndezi ya mzunguwa wanu wakabishi vichira kuko mwrawona yuko mwuko mabuza wa andi mwuko wa seni uhari sitiza yuko wanu wa witira nya nuku menga na kabuka wanu kwa ashi zeho numu uchanghe umangamuli kutegesi kani tuzi yuko uyo seni ilimo imigambe yose mbo twovuga mikuru mikuru iri uri kubutegetse no uri muri opposition byose birimo kandi bakorana neza cyakabiri nuko hariho ibijyaniro bihuza abanyamigambwe bimaze iminsi biba nibaza yuko byobandanya kuko urabona yuko imigambo no munsi itarishyira abanaribi nta mugambwe ukubita gakokora uwundi uye umwe wese ayaga neza na mugenzi we ico cyuka iyo kivuye hejuru iratuma namo banyagihugu abanywanyi babo bacha batekana bakabona yuko amahoro
hari
ico nibaza yuko rero nibaza yuko amahoro yokomezwa na ibisigaye mu mitima y'abarundi bariteguriye kujya gutora kandi amatora turabona ko azogenda neza
emetre izidoro sikiri namwe mukanya gatwe cyane gose abarundi bagirice yigwa bakura muri kahise kugira ngo ibintu bigende neza kurusha n'ibihe hoko gwiki umunota umwe
gusa ofatwa ingingo zose zituma abarundi baje gutora tabwoba mu mutekano ukwiye ataho batera igitsure ataho batera ubwoba ubugira kabiri amatora gakogwa ku buryo yuko atibwa atibwa kwiba byibwa ivyo birabwa na semi semi gakora ku buryo yuko amatora atibwa iharo bitowe bikaba byo mu bisigaye ivyo bigenze neza abarundi botora umuprezida bashatse bakunze kurusha abandi hanyuma ivyo gutwara igihugu ivyiza dukemeye ni byinshi
bivuze
naje nabivuze
reka
twabonye bakayaturinda cyangwa bakayadukurako
yego mereka
ivyo nizo twovuga muri aka kanya murakoze
murakoze reka duhe n'ijambo ino sambano nawe nyine yagira icavuze kugira amatora agende neza kugira ngo abarundi bakurikirwa muri kahise hoko gutyo umuntu tumwe
ijambere cyo cy'abantu bateza kumenya nuko amatora ari kabera Burundi na y'abarundi gategura n'abarundi kandi ibizovamo azaba biko ari ntumbere yo gufasha abarundi mu gihe rero amatora ari kategurwa n'abarundi nibaza ko abarundi bateza kubanza kwiyumvamo ko abo bari kuyategura atamugambwa bahagarariye abahagarariye atamuntu bahagarariye bahagarariye ineza yabo n'ineza y'igihugu hama igikurikira byagushika ko nuko nkuko nabivuze uzotorwa uwo ari we wese azoba ari umurundi kandi azoba aje kune gukorera ineza y'abarundi bose atazoba aje guserukira umugambwe azoba arimo nuko bitegereza kugenda kandi nicyo nicyo kivurwa cyane afise hanyuma uzotorwa agashimwa n'abarundi agire akandi karusho ku byari bimaze gukorwa mu ntumbero y'ibibazo abarundi babaza bamwe bamwe
bafise
agerageje gutora umuntu kuko
Dr Innocent Bano turagushimiye cyane gose ku kanya watoye turagushimiye nawe maître Isidore Rufikiri turagushimiye kandi nawe ambassadeur Isidore Bayahaga turashimiye n'abanywanyi radio ijwi ry'Amerika bose baduteye akamo bakabaza ibibazo turashimiye engineer Patrick turagushimiye kandi na Facile yiganije ibiganiro turabifurije rero mwese amahoro y'umugoroba mwiza Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kirwanda mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije.